mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumena Jo Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ariko mugaha kaba n'undi mwanya ugasanga umupolisi aragucakiye ngurarenga gisanga irya size ritaranage kandi ugasanga gucakiye na rya tarariliko ikira ikintu cyose kiriko ivyo nabyo ne nibintu nabone bari bakuye kuzora ba munyuma bitonze.
Uyu ni umwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Gitega turi mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko abapolisi babahohotera rimwe na rimwe bakabaka ibiture bitanakenewe ni mu gihe inzego zibahamagarira gukorana nabo neza muri kino gihe Gitega yiteguriye kwakira imirimo imwe imwe ya leta. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Kimbere kuja kwidoni ido yo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntaheze kubabwira ndababwira muri make ko ibihumbi by'abanyagihugu batavuga rumwe n'umutegetsi muri Venezuela barongowe n'uheruka kwitangaza ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfata kibanza ariwe Juan Guaido ku munsi wa gatatu ejo basavye abasirikare kwitandukanya na perezida Nicolas Maduro kandi bemere imfashanyo zishobore kwinjira gufasha abanyagihugu bihereje amabarabara muravyibuka ku mugwa mukuru Caracas hamwe no mubindi bisagara bafise andiko kandi baririmba indirimbo zisaba abasirikare kwisubiza gateka bakitandukanya n'intwara yo y'agahotoro. Imbere y'iyo myerekano Maduro yari yagerageje gukoranya abasirikare bashika ku 2,500 ku mugwa mukuru asaba ko baguma biyunze kandi abagabisha ko hari abasirikare babacangiro mu gihugu. Guaido w'imyaka 35 y'amavuko akaba arongoye inama nshingamateka akagerageza kuremera Maduro ngo ave ku butegetsi kugira ngo ashingire leta mfata kibanza izoca itunganya yandi matora mashasha y'umukuru w'igihugu. Guaido ashigikiwe na leta z'ume za Amerika hamwe n'ibindi bihugu byo muri Amerika yepfo. Ibihugu bitandatu vya Buraya navyo vyasavye gutunganya ayandi matora bitarenze mu mpera z'inondwi bitaruko bakazoca bemeza Guaido nk'umukuru w'igihugu. Ku mugabane wa Afrika igisirikare cha Sudan cyashikirije ejo kwa gatatu ko kitazokwemera ko igihugu kigwa hasi muri iyi myerekano yadutse mu gihugu nk'uko umushikiranganje wo kwivuna abansi yagabishije ababangamiye umutekano muri ico gihugu. Imyerekano gushika ubimaze indwi zitari nke ihamagarira perezida Omar al-Bashir kukinjura. Iyo myerekano yatanguye yiyamiriza ingingo ya leta yo kuduza igiciro c'umukate mu nyuma ihinduka iyo kwiyamiriza ubutegetsi. Umukuru w'ibiro kuru vya gisirikare Kamal yavuze ejo kwa gatatu ko igisirikare citeguye guhangana n'abahungabanye umutekano wa Sudan naho iyi migumu ko yabaye Bashir yaranse kuva ku butegetsi. Abategetsi bavuga ko abantu 30 bishwe kuva iyo myerekano itanguye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 mu gihe amashira hamwe haranira gateka kazi na muntu bavuga ko abarenga 40 aribo bapfuye. Urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite muri Yemen rushikiriza ko rwiteguye gukoresha inguvu zose kugira ngo rugondoze abarwanya leta y'abahuti bashobora kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara ca Odeidah. Abarwanya leta hamwe n'abategetsi ba Yemen bapfunditse amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara ca Odeidah mu kwezi kwa 12. Ico gisagara kiri ku kivuko niho hanaca imfungurwa hamwe n'imfashanyo zifasha abanyagihugu muri Yemen. Impande zose zumvikanye gukura abasirikare babo muri ico gisagara ariko ntibihuta gushira mu ngiro ayo masezerano. Intumwa idasanzwe ya ONU ariwe Martin akora atiziganya kugira ngo ayo masezerano ntabe impfa gusa yavuze ko ashima intambwe zatewe zo guhanahana imbohe akavuga ko yizeye ko azoba utundi twigoro two gufasha abanyagihugu. Abahuti bafashe umurwa mukuru wa Yemen muri 2014 birukanye leta mu buhungiro muri Arabia Saudite mu nyuma igaruka gushinga ubutegetsi mu gisagara cha Aden. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, 31 na 41 kumugura ni kuri metero 192. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze mbere yuko dutangura ikiganiro wanyu mu ntara, dusaba imbabazi ku bakunzi batwandikiye batubaza igituma hari ikiganiro mwumvise kivuga iby'urubanza rw'u Burundi na Bernard Mange kwa musi wa kabiri. Ico kiganiro cagiyemo kubera ingorane z'ubuhinga bw'ivyuma murazi kugo rubanza rutazokumvirizwa kuwa kane, ariko nyabuna igwarumvirijwe mu ndwi iheze ivyaruvuyemo bikazomenyekana mu kwezi kwa kane. Tuzobabwira uko bizoba vyifashe. Dusa rero mudutunge mutuburane karakagorane ko mu buhinga bw'ivyuma. Ibituro vy'abakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga, amapikipiki n'amakinga mu gisagara ca Gitega turi mu gihugu c'u Burundi bigiye gutunganywa gushasha, vyavugiye mu nama buramatari wa Gitega ari kumwe n'inzego z'igipolisi muri iyo ntara yagiranye n'abakorana uwo mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu ku muhinga mu wejo kuwa gatatu. Muri iyo nama abapolisi baradomwe ko agatoke ko barya ibiturire canke bagahohotera abakora uwo mwuga kugira ngo babakorere mu minwe. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Gitega d'Antoine Sabimana.
Muri iyo nama yabereye ku kibuga cy'imipira y'amaboko mu gisagara cya Gitega, Venaman Irambo na buramatari w'intara ya Gitega yabwiye abayitabye ko ibituro vyimugwa kugira ngo igisagara kibandanye gisa neza mu ntumbero kwakira umugwa mukuru wa politiki.
Ama parking yarasanzwe ahari hari nayo mashasha uwumva ze hari yanye Monimaro na Nyabututsi hajya kuri IPG urabona ko hahurira abatari bake bwoga ahanga ku masanganzira bena handi urumva bara maze kuhiyumvira nimba rizinga hezijamwo abantu bamenyere abantu bo ngahanye hagati mu gisagara nibaza yuko naya mantuzeye naya mabeni aparika ngane baza ko bazobaronderera ikindi gituro ciza ko ngamurabona yuko ni mu gisagara hagati kugira ngo biboneke yuko bitunganijwe neza. Dufashanye gutegura umugwa mukuru wa politike ubu mugwa mukuru mwiza ugezo amenuza agira ati ndashitsa hano asanzwe ari heza kwagire heza gusumba.
Abakora uwo mwuga wo kunguruza abantu kuma moto no kuma kinga basabwe kwita isuku mu kumesa impuzu bambara gucyo ntibanukire abo bunguruje. Abakora uwo mwuga baremeye ko bagiye guhimirizanya abatamesa bagahindura ingendo, ariko bagiriye ko badoma gatoki kwa polisi bababuragize.
Twe kubisanzwe twabyakiriye neza, ariko kuvuga ngo kutwara ikinga ngo ridafise itara ko amakinga twarasize kwa matara, ariko nuko bavuze ngo umupolisi ngo ajejwe ngo gukinga ngo no kudufasha mutekano. Ibyo nitubihakana turanabibona, ariko mugahakaba n'undi mwanya ugasanga umupolisi aragucakiye ngo urarenga gisanga irya size ritaranagera kandi ugasanga gucakiye na rya tarariko ikira ikintu cyose kiriko. Ibyo nabyo ni ibintu nabone bari bakuye kuzoraba mu nyuma bitonze.
Hari nabandi mu bakora uwo mugaho kunguruza abantu bavuga ko abapolisi basaba abantu baca kugira ngo basabe biturire be na moto cyangwa amakinga biba byafashwe mu makosa, abandi nabo baridoga ko abapolisi basigaye babafatira ariho hose mu gisagara cha Gitega kandi atari ko vyahora. Kuri ivyo bibazo byose vyabunguruza abantu hari Imana Dolachance komisera jejuri polisi mu ntara ya Gitega yabishuye agira ati
icanyu bana ni ikintu gihambaye aho musigaye muza kunyuruza ama moto wafashe mugatanga ibiture mu gipolisi uzofata azogira ingorane ndabibabwiye kandi hato y'umuntu azosuka kugaruka muri komisariya yitwaje igiture kugira muri moto ndakivugiya sindosubira kubyumva akanyuma rero naho babacamande babuze uti babacamande babagonya aho muri hose mu gisagara niko bimeze mu bimenye niko bimeze aho bari ko barakorera bakora mu gisagara aho babasanze mu mategeko babacira amande hajya nyene twe nta muntu n'umwe ari mu mategeko tuzorenga ico twende tukize ufite ikibazo nibaza ko ndoca ndabahe nimero kugira ngo duce mumbarire uwo barenganije.
Abunguruza abantu ku mamoto barasavye ko bokongerezwa isazo ukora kubera uja nuruza rugiye kuba gwinshi mu gisagara ca Gitega bakavana isazi ibiri zo mwijoro gashikana isazi 3 z'ijoro ni mugiye mu gisagara ca Bujumbura atamutirengana isaha 12 bugorovye kuri ico kibazo Venaman Irambo na baramatari wa Gitega yabishuye agira ati
nibaza ko mwebwe ahubwo mwoshimira Imana ko bikigendeka bikimeze neza no kubera amahoro n'umutekano buguma mubaye bombatiye agize agorane ho bica bihinduka murazi yuko ari nigendo batugira tuti samoya nyagiye nimwe 12 nyagiye nimwe
yaciye yunganirwa na Harerimana Dola Chance komisera jeju ki polisi mu ntara ya Gitega muri aya majambo
iyo mutubahirije amasamu ca mutwara aba bandi bari mu nzira zibi mubajanye ho bashobora kujya kwiba cyangwa bagaca biba mwebwe nyene ayo mamoto no kubica bakabica ibi rero ni batako tubyubahirije biba byita gusoma
ni nama yatanguye isaha 10 gushika mu kazangazanga aho vyaboneka ko abakora umugabo kunguruza abantu bashaka kuvuga ibibabakiye byose ariko ubwira nti bwa byoroheje Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Sabimana arakenuye tuve Gitega dukubitire mu kirunda habarundi barenga ijana bava mu miryango 31 muri commune Busoni bamaze guta ingo zabo kubera inzara ivugwa mitumba irenga 10 iyo muri iyo commune bamwe muri aba barundi bariko bahungira mu gihugu cy'u Rwanda buramatari we insiguro abiha ngo nuko abahunga muri ico gihugu ari bifitaniye isano n'imvo za politiki inkuru twaza mugenzi wacu mu kirundo Jean Bosco Ndarurinze
imitumba 14 yo mu mazone 5 agize commune ya Busoni niyo ibangamiwe n'inzara muri ayo mazone izone ya Gisenyi ni zone ya Gatare ziherereye ku rubibe rw'Urundi n'u Rwanda zirasinzikaye gusumba izindi muri zone ya Gatare umutumba wa Gatete niwo ugiramiwe abamaze guta izabo bagahunga benshi babarizwa ku mutumba wa Gwibikara muri zone ya Gisenyi aho twashoboye guca nko ku musozi wa Gwibikara na Nyabisindu haboneka imirima yababutse kubera izuba ahandi naho hakaboneka amasize yaraye abanyagihugu baho bavuga ko imvura itigeze yiboneka kuva mu irima ry'urutasi
aya nokuri kwa mongo nta kintu na gice bageze mu nzu nuko ubu twararimye twateye byarase byaragize gute ndaba turavye n'amasaka amasaka arapfuye heze yandi yarumye anye twibereye uko nyine nta bindi nta emwe nta kintu kintu twizeranye nuko nuko
ari n'ubu kuva mu kwi 10 nta n'igitanyo kiratanya nani mwala na tela jira nani biki nubutu tunzwe mamu misozi yotanyaki sozi niwe tugeza kuhahira niyo hiyo kumchele kuhagu ya kavu haki nuna kime kigeze chiba huku haka kabisa
vamwe baramaze guta izabo bakaja kuronderera ubuzima ahandi
baragiye mu Rwanda n'abari bavuye Tanzania bose baragiye mu Rwanda kwere nta ntawo nubaguma bagenda n'ubu haranabimirije kugenda nk'ejo baranditse baranimeze kwandika araba banditse mu nyumba kuma abantu batandatu batanu indwi bane
baheruka guhunguka bava Tanzania nabo baciye basubira mu Rwanda kubera urwo ruzubu kubera ngo uvuye mu Tanzania adasubira kuko baba bazi yuko cyashye mu gihugu cyamwibarutse none pesi bagiye guherera mu Rwanda
aho herereye hamaze kugenda nk'abanga
panga hari joro rigenda hatagiye nka 15
hashatse nka Maria Claudine arongoye commune ya Busoni avuga ko abarenga ijana bari mu ngo 31 bamaze guhunga
rero kuri iyo mitumba turajamwe tugafashanya ari utwo twarose tukabaha umwe ariko ntibashobora gukwigwa bose icyo nico navuga hanini ku mutekano kubera yuko nyine hari inzara hariho abantu bagiye barasuhuka hirya no hino bashikira ijana na 10 murumva rero yuko iyo abenegihugu batanguye guhunga ingo na twebwe hariho ibintu twatukora turatakaza cyane
muri abo hari abamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda yari yagendeye abanyagihugu kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Gwibikara ko baje mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko iryo hunga rifitaniye isano n'imvo za politike nubwo bo babashonje
hariho n'abavuze ko bari n'abagiye mu Rwanda ariko mu Rwanda umengo biragoye gutahura yuko bo bari ko barihukana abarundi babayo bavuga yuko badakwije amategeko ngo bongere bakire abari ko barahungirayo zumvikana yuko ahubwo yo bari indi politike y'abantu bamwe bamwe bo babwira abantu ati nimuze tubatwaye muje guhungira hari ya mu Rwanda bacha basaba mu kambi ari mahama bacha bavuga ati mu Burundi ngo mu Kirundo ngo na mahora hari ngo abantu ariko barahunga kuko yaba arizo zovyo nabajya abantu ariko barirukana nibo birukanye
uwo mutware arahumuriza abo banyagihugu
rero abasigaye ngaha mureme turabarimesheje nibaza ko na commune butoye n'ejo wundi barakoranye mu nama y'iterambere rya commune namwe ne baravuga ati katuye ko twokwegeranya kugira ngo tube turafashanya tube turagira imbere bucebuke tukaba twanadodoye na leta nange ndadeje cyane ya yejo batoza badufashe n'amashyira atandukanye na pamu twadodoye
mu kurindira ko izo mfashanyo ziboneka ahamagarira abanyagihugu bo mu Kirundo gukomeza umuco wo gushyigikirana mu kibano yasavye abafise ico birengeje abagize ico bimbura abadandaza n'abandi kwegeranya vuba ibifungurwa byo kuba barafashisha abasinzikaye gusumba abandi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze nawe nyene arakinuye nkuri we mushaka gusubira kuyumva kuri we zitatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara abakunzi ibintu binugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenye ntiturabibagira ariko imbere yuko dukubitizayo akajisho tumira mate gato hama tunyarukire Uganda neza na neza mikambi ya Nakivale
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
No musi saa 10 mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Thomas Kamirindi araza kugaruka ku byo biheruka kuvugwa n'ishamwe yitwa AGPRO-DHO mu mfunyapfunyo yemeza yuko internet yoba ifise uruhara runini mu bibazo by'urwaruka rutwara imbanyi rutavyipfuje muze kuba hagufi ya maradio yanyu gihe c'isaha 10 kugira ngo mushobore kumva ibivugwa n'iryo shirahamwe biciye muri isanga muri kiganiro muri isanga muri mumvise ivyo biza kuvugirwamo urwaruka rw'impunzi z'abarundi na Kivale muri Uganda rwugarijwe n'ingeso mbi zirimo ubuhumbu no kunywa ibiyayuramutwe abakobwa batwara inda bakiri bato n'ibindi ababyeyi babo bakavuga ko bitumwa n'uko urwo rwaruka ataco rufise rukora basaba amashirahamwe mpuzamakungu nka RCR kwitaho urwo rwaruka mu kurushira amashirahamwe mato mato yobahuza hamwe no kubashira amashure mugenzi wacu Pierre Clavernion nkuru aheruka kugendera izo mpunzi ziri na Kivale
barahari benshi bwo keshi bagenda kubera ubukewe n'inyo n'uburyo ko hari yabiberenganye
aba n'abana b'abakobwa b'impunzi z'abarundi bari mu kambi ya Nakivale mu Buganda bariko biganira ijwi rya Amerika ubuzima babayemo bubatuma bahura n'ibibazo byinshi byo gutwara inda batifuza
natwe ngaha barinda kuturerere ngana n'imiryango twifitiye fatusanga nyene kuri uwo muntu wahabaye nabi agufashe nabi cyo wifuza naca guhaye nk'amavuta ibiki urazi umukobwa akenera byinshi atabiguhaye urumva kuri uwo mwanya tuvuga ati reka nyende kuri urya muhungu arabima usanga ugize ikibazo kandi ukigize urumva nana gutwara
wa muhenze yibaze ngo yagomba mutware mbe nta mutware kacha twarinda abonye ko twarinda kacha muta kacha genda
urumva ni bibi
ni bibi nyene bitumwa n'ubukene bitumwa n'ubukene
aba basore bagenzi babo nabo baremera ko ubwo buhumbo buhari bavuga ko birigwa bicaye ku ibarabara ku marigara kugira ngo umunsi uhere aho bahanywera urumogi itabi n'ibindi
makaretse birimo nyene hari abakobwa batwara inda kubera nyene ibintu by'amashuri nyene batiga niyo mpamvu ababyeyi benshi bariko barashaka abana bagende kwiga kugira izo ngeso zo gusambana canke zo kunywa urumogi nibandanye biba kubana nyene ngahanye mba mu makarti eh hari na bantu bamwe mu moto nyene
uramaze gukanya
oya aya na munsi ari mwe pe
umugi barunwa
kandi ba abantu nabantu bahisanga bakiri bato ibarunwa harunyonye barunwa kandi nibihera kwera usanga bari ngaba tiga batagira atakazi bakora kandi bazitwara bakiri bato
ku ruhande rw'abavyeyi babo basa nuko agahinda kabice kubera izo ngeso abana babo badukanye bamaze guhunga wati izo ngeso zituma bananira n'abavyeyi babo
urumva abana bacu bari ngaha tacu bariko barakora karurazi ko biga mugabo ntibiga baca baja mu ngaho bakaja kwirigara n'utari bwa bifate ko ibyo bintu arabifata akabinywa hanyuma bakaza bakanagora abavyeyi bakaca baza bakagwana bakiba izo ntete baduha bakazigurisha ikanyene bagakora amanyanga yose ugasanga abana biganje kandi umaze kunywa urumogi ntashobora kwisonera ukaba yiganje urumva nibirebire abana bakagenda bakarara mu gahinga ntibatahe ino nibirebire birakomeye gose abakobwa bagatwara inda nyene neza cyane n'abatazitwaye ko bakononekara bakaja kurara mu gahinga abakobwa nk'ubu bino ntibisonera ntibagisonera ababyeyi kubera ibyo bibazo bafise
ubu nawe ahanura abantu bose baba mu ikambi gufata umugenzo wa kera wo ku mwana atari uw'umwe ubonye uwagiye mu ngeso mbi akamuhanura canke akamuhana amenyesha kubibandanije uko abahunze ari bazima bazohava bahunguka barataye ubuntu
kusanzwe afise ka gatima kikirundi ya ndero yo kuziko muri make nibaza ko naho byoba bikomeye araraba uko yitwara karaba uko yifubafuba kandi akabona mbese imisi iraheze ariko birahari ntabwo tubihaririye muri make uravuga ariko urabona uravuga ukarengana ntumenya reaction asigayemo ntumenya kandi nawe ejo uko bigenze ntumenya ko yampanuro wavuze hari kiri kwirakora cangwa byasigaye hajya wabivugiye
ababyeyi bahamagara amashami z'amakungu yitaho impunzi harimo na HCR kudafata minenegwe ikibazo c'ugwaruka rudafise ico rukora bifuza ko boshigwa mu mashirahamwe mato mato bakabafasha kwiga umuco n'akaranga canke bagashigwa mu mashure bakiga ikambi ya Nakivale irimo impunzi z'abarundi zirenga 300,000 abarenga igice cabo n'ugwaruka Pye Clavenio Nkuru ikigali kubwishwe rya Amerika.
Pia Clavernio nkuri Kigali yaheruka kugendera ikambi ya Nakivale nejo tuzobashikiriza ibindi bitandukanye yatuvaniye muri yo kambi ya Nakivale mukanya naho cadukubitiza kadisho ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko nari nabibemereye.
Cha bijya bije biranuganuka ko ari byo
eka nibihu
ngo nibihu kandi navyisomeye
ndakubwiye ko atari byo
nivyo nivyo
eka sivyo
dupinge dupinge utangike
mupinga mupingi umvire zijwi rya Amerika irabesha ubyibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru tubonirikira nugwanugwa cane ku rubuga ngurukana bumenyi kuri no wa kane ni inkuru y'ishamwe mpuzamakungu RCR ryitaho impunzi ribeshuza amakuru yakwiragijwe ko ryatanze impuzu zirimo iza gisirikare ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi nka Mutenderi na Nduta ayo makambi ari mu gihugu ca Tanzania mugabo naho rihari ridahira rikanana ishamwe Fulicon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama Gyoge Manga kuri ifisi ivyemezo ko ivyavuzwe ari ukuri mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Elojo Rikaneza yacije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi yongera cukumbura ciye ku mpande zose
mwitangazo ibiro vyo mu Burundi vy'igisata cyawo ni ukira ibazo vy'impunzi ICR vyasohoye ku itariki ya 25 ku kwezi turiko turarangiza bivuga ko bibajwe rwose no kwitiranya ibintu kwibonekeje mu itangwa ry'impunzu zahawe impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania mu minsi heze asome iryo tangazo umupfasoni Gogo Kiporti aserukira ICR mu Burundi yasiguye ko ibintu vyagenze vy'ukuri
le ICR tient à préciser qu'aucun vêtement inapproprié ou de type militaire
ICR shaka gukura impari ko atampuzu nimwe itabereye canke ya gisirikare yigeze itangwa ku mpunzi z'abarundi muri Tanzania biciye ko canke binyuze ku bandi bikorana icabaye nuko mu mwaka wa 2018 mu mpera ICR muri Tanzania yaronse ifashanyo y'impuzu zambawe zigenewe impunzi muri Tanzania hamwe n'imiryango iba hafi y'amakambi ku mpuzu zingana muri 1,800,000 igice gitoya cyane no kuvuga izitarenga 1,000,000 amajana icyenda na mirongo ine n'indwi ahise n'ishyirahamwe rikorana Danish Refugee Council basanze zitabereye zica zikurwa ubwo nyene ku rutonde rw'izitangwa hanyuma zishyirwa mu minwe y'abategetsi b'ibanze nk'uko icyegeranyo cyakozwe ku bw'ivyo kivyerekana ariko ibishyikirizwa n'umupfasoni ekiporti ntibinyubaje ha Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Forikone F rigwanye ikimenyane na kamwana wa mama yemeza mbere ko yamagira amatohoza ku myitwarire ya ser
twagiye turamenya imwe mu mikenyero yagiye irakoreshwa n'ishampuza makungu ya CR aho n'amahera ajya yatanga kugira ngo nk'igitigiri kinini mbere ko yari ifite namwe twita abakomisiyonere binjira mu gihugu kubesha abarundi kugira bagende bemererwa ko bamwe bazo cyaje bukwana za Amerika abandi bakajyanwa ahandi imodoka za CR zafatiwe mu ibigwanisho zitari nke ahi Bujumbura imbere yuko n'izi impuzu zifatwa amatozi cy'amwe Forikone F ryari rifise ryakesha aho isanzwe bikorana nyuma y'igihugu twamaze kumenya ko mwaje makambi ya Ndutu na Mutende hari amaze gufatirwa inkoho muri rumwe mu rusengero rusanzwe ruri mu nkambi mbere hakaba hariho n'abari bamaze gufungwa babiri barongoye tumwe twita udusekiteri hakaba hari haranafashwe n'abantu batoza ifashanyo no kugomba gufasha imigwi yotera igihugu
ibyo Hakizimana shimangiza uturorero userukira mu Burundi abo barerwa asanga bitagira ifatiro ASEA ni ishyirahamwe ataho ryegamiye mu bya politiki ryigenga kandi rijejwe gutabara kandi kirushirije tuhari ngo dufashe ibihugu biba byabisabye murazi ko ASEA serukiwe mu bihugu byinshi mu isi kandi sinibaza ko harahigeze kumvikana ko ASEA yagize imyitwarire kanaka icyoze igihugu runaka oya sicyo gikorwa cyacu kandi urwo ruhara ntarwo tuzigera tugira duhari kugira ngo dufashe abanyagihugu bakeneye ubufasha dufashe amareta dusabye gusahiriza jewe rero sindi bwishure kuri ivyo byagirije kuko nta na rimwe higeze haba ivyemezo vyerekana ko ASEA yivanze mu bya politike oya suruhara rwacu nta nurwo tuzofa tugize kandi turahogira ngo turokore ubuzima bw'abantu ubwo buzima na cyane cyane bw'abarundi bahunze utwara Forikone F aratanga icyifuzo ciwe yibaza ko cotuma bubabwiza kurusha
nibaza ko igihambaye nyabuna ari uko abarundi ishyamuza makungu oni ryofasha kugira batahe mbere n'inama y'abakuru b'ibihugu icyicaro ikibazo cyazijya mu nzi z'imakambi y'impunzi ziko zirahabwa ibigwanisho ziko zirahabwa imyambaro y'igisoda kandi bo bishakira amahoro bashaka gutahuka
imbere yuko batahuka ishyirahamwe ASEA naryo nyene ntirihakana ko bishika umutekano ugahungabana mu makambi y'impunzi
With regard to insecurity in the camps, I think UNHCR always if the
government kubirabana n'umutekano muke mu makambi nibaza ko ASEA ifadikanije na leta yamifata ingingo twamadufise abajejwe umutekano mu makambi indani no ngaha nivyo dukora Tanzania niko kuko ubu rero rimwe na rimwe hashobora kwaduka utubazo tw'umutekano kuko nkuko mubizi ikambi ni kigwati igishobora kuba mu kigwati no mu ikambi coba icyangombwa n'ukubitorera umuti iyo habaye tirigana abategetsi bo bajejwe imbere ya byose umutekano w'impunzi baca bakubana na ASEA bakavugana hanyuma bagafata ingingo abagize icyo bavuga ku rubuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga roresha ku mupfasoni Gogo Ikiporti ati ivyo nibimaramare ubundi nawe ati burya n'impome zigira amatwi twatahuye byose ubu nawe ati mwebwe mwigira impunzi reka ndabavunira akagohebasha umunsi umwe bazobahereza ishano turangirize kuri uyu warabisha ku buserukira ASEA mu Burundi nawe agira ati iyo bubu bw'umwe bwari kindi gushika ku itariki ya 11 ukwezi kwa 12 umwaka uheze ASEA yemeje ko yari ifite impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi zirenga 370 abenshi muri bo bakiriwe n'igihugu cya Tanzania bakaba bari mu makambi ya tatu nyamukuru ariyo Mutenderi Nyarugusu hamwe na Nduta Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Hello Joyri Kaneza arakenuye yariko ratubwira ibimwe mu bivuga ku mbuga ngurukana bumenyi no ngaduce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yamari imbere yuko duhana gahindukira ngende ndababwiye ko abantu bashika bane bamaze gupfa bahitanywe n'imbeho izura inzara muri bino bihe abanyamerika baharurwa amamiliyoni bari mu bihe by'imbeho nyinshi cyane ivyo biriko bituma kuyunguruza hakoreshejwe amatrain bihagarikwa ubuzi hamwe n'amashure navyo nyene hamwe vyahagaze ndetse hari na mateleviziyo amwe amwe yahagaritse gushikiriza amakuru n'ibiganiro. Ikigo cy'igihugu kijejwe ibiho ibihe cashikije ejo kwa gatatu ko imiliyoni 25 z'abantu na cane cane mu mareta nka ya New England mu buraruko bushira ubuseruko hamwe no mu burengero bwo hagati mu mareta nka ya Wisconsin, Minnesota, Illinois, Michigan bari mu bihe vyo gukanya cane gose. Abahinga bahanura yuko umuntu atomara iminota 10 mu mbeho idasanzwe kuko umubiri ushobora kumuhindukana. Natwebwe nga Washington DC imbeho nuko byifashe. Nuko rero ncuti bakunzi mugire umunsi mwiza aho muri. Mwakoze kutwumviriza. Yakoze Facile Gebeho yegeranije amajwi na ingenieur Dre yashikanye ahiwanyu na Njediani na hazwe nabategure nongera ndabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Ndabahe isango ejo nkaho twatanguriye mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye.